dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo. Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi. Ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Urakoze cyane Karekezi Washington DC kuduha ijambo. Pierre Claver niyo nkuru tugiye kumarana iminota 30 dusangira ijambo. Ndabaramukije ndabifuriza n'ikaze muri kino kiganiro. Ndaramukije n'impunzi z'Abarundi ziri mahama mu Rwanda, induta imutenderi na Nyarugusu muri Tanzania, irusenda muri Congo ni Nakivale mu Buganda, ari nabo ahanini tugiye kumara umwanya tuganira. Aha twokwibutsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ku isi rivuga ko impunzi z'Abarundi zikiri muri ayo makambi zirenga 270,000. Ikiza cy'umugera wa corona cyugarije isi haraheze umwaka n'igice, nticasize inyuma Abarundi bahungiye muri ayo makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye by'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ingaruka za mbere ni yugagwa gikambi, ahata usohoka atanu winjira kiretse ku mpamvu zikomeye. Iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi MINEMA. Icakurikiye nuko ubuzima bwaruriye abahungiye muri iyo kambi bemeza ko ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba.
Barasumira mu masoko atandukanye, icyo tubuze Mahama tukagisumira mu Kabeza, ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima, ariko ubu bagacingeri inshuro bakagenda bakaronka hayo majanwe bakayasumisha, ariko ubu nyene baratekereje n'inzara bakubita gusa.
Ibiciro byaraduze, kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150,000 180,000 bitewe n'uko iyo biva bimeze. Kiro cy'ibiraya n'150,000 hagati y'150,000 n'300,000 n'umuceri nawugeze ku 1,000,000 kiro hagati y'190,000. Imbere y'uko koroni itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi. Ibiraya byaragurwa 200,180,000. Ariko urumva uko bigeze hagati y'150,000 n'150,000 n'300,000 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya uko ubona ari byiza. Yego, ibijumbu byandwa bisanzwe mu turi wa 200,000, 400,000. Ajya amafaranga batanga buri muntu sinovuga ngo ntadukwira, kuko ari usanga ari ibiharuro mpuzamakungu. Ariko byahora bisahirizwa, ayo magarama yahora asahirizwa n'uko abantu bagenda biyungunganya hanze y'ikambi. Urumva hari hakabura.
Uko kudasohoka ikambi kwatumye n'indero y'abana cyane cyane y'abakobwa itituka nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi. Arasigura n'ingene ubuzima bwahindutse cyane Mahama kubera ikiza cy'umugera wa corona catumye n'ibiribwa bahabwa bigabanuka.
Hariho n'ukuntu COVID-19 yagize n'ingaruka ku mibereho y'abantu, ku buzima bw'ingo n'imiryango. Yaratumye haba igwirirana ry'abantu, abantu baguma ngaho ataco ariko barakora, ugasanga nta kindi bakora atari kuvyara, atari kugira gute, ku buryo kubera naha bagiye barugara amashure, abana babigeme barashurashujwe, baratwara inda zitipfuzwa. Ku buryo muri iki kiringo ca COVID-19 abakobwa batwaye inda ni benshi cyane, ndetse n'abagore bari mu ngo babyara ni benshi cyane ugereranije no mu gihe gisanzwe. Turavye nk'ingaruka za COVID-19 ku magara y'abantu ngaha mu nkambi ya Mahama, byaratumye abitura kwa muganga badashobora kwakigwa bose kubera kwa kugabanuka kw'ibitigiri by'abantu bitabira mu kintu. Ugasanga ntibacakira abantu 100%. Ivyo bikaba byarateje n'ikibazo ku bahora baronka amatransfere yo kuja kwivuza i Kigali kuri haba kuri CHK, haba kuri Kanombe, haba muri kuri hopitale y'Indera, abo barungika ku ma examen ya za Faisal n'ahandi. Vyatumye bihagarara mu ntumbero ngo yo kubahiriza ingamba zikiza ca COVID-19. nga mu nkambi hariho ibikorwa bimwe bimwe byahagaze byaba iby'ubucuruzi uburimye n'ubworozi burajogwajogwa ku buryo byatumye bitera ubukene ngaha mu nkambi y'impunzi ya Mahama. Borozi b'ibitungwa boroyeza inka, impene, imbata, inkoko, dendo, ingurube ntibaronka aho bashorera ibitungwa byabo, narijya amarestora n'ububare byugawe. Ibyo bikaba byatumye ibitungwa bigwirirana ngaho bitaronka isoko, kuko iyo hari ubukene no mu nkambi impunzi ntiziheza ngo zigende zigure ibitungwa ngo zibibage zibifungure. Iyindi ngaruka ya COVID-19 yaragiye ku bucuruzi, abantu ntibakirangura neza kubera atamwidegembyi wari uhari, hanyuma kubera n'amasaha yo gupfunga bacuruza amasaha make, ugasanga ibidandazwa byabo ntibisohoka kandi imisoro yoyo idahagarikwa gutangwa. Ubwo rero abacuruza ntibagishoboye kuja kurangura, ntibashobora kuja kurangura hanze, ndetse n'abari mu nkambi ntibashoboye kuja gusumira kure mu ntuze aho abanyarwanda bari baba kubera ingamba ziba zarafashwe. Amashirahamwe nayo ne byayagize ku ingaruka, kubera amashirahamwe yarasambutse, abantu ntibagishobora guterana ngo bakore inama bavugane ibikorwa byokorwa mu mashirahamwe. Ibyo bikaba byateye ubukene bwinshi cyane ngaha mu nkambi ya Mahama. Ikintu ciza cavuye muri COVID-19 twabonye ni umuco wo kuguma abantu bakaraba intoki, byatumye naho abantu biyumvira ati naho iki kiza ca COVID-19 cohera, gukaraba intoki bikwiye kubandanya kuko ni umuco mwiza cyane.
Izo ngaruka zarashitse no mu Banyarwanda babana n'ikambi ya Mahama. Karamuheto Claudius ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama iyo kambi irimwo.
Birumvikana icyorezo cya COVID-19 ingaruka ntizabura, bivuze ko ubucuruzi bwari buhagaze, bivuze ngo Abanyarwanda bacuruzaga hanze y'inkambi, ubucuruzi bwabo benshi bwasubiye inyuma, ndetse n'abarundi bacuruza nabo hari abafite ntibabujijwe gucuruza, ntabwo bose hari abacururiza mu nkambi mbere n'abacururiza hanze. Birumvikana ko abacururiza hanze nabo ntabwo ari bemerewe gusohoka ngo bajye mu mirimo y'ubucuruzi ya buri munsi. Urumva ko hari ingaruka mu bukungu n'imibereho byagize.
Icyo bikoze userukira komite y'impunzi z'abarundi muri iyo kambi ya Mahama, Jean Bosco kubishatse asaba impunzi kuguma bihanganye basonze bigumye, ariko bubahirize izo ngingo zo kwikingira.
Natwe turafise ubwoba nk'abandi bose, ariko hose ingingo zarafashwe ku byerekeye isuku, zakandagira ukarabe hose zirahari, kandi abantu hahoragera abantu bashika kuri 50-60, ariko uno munsi bakira abantu 10 gusa, kandi bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'undi bahari. Natwe twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe n'izindi.
Abatari bake barenga ijana mu ikambi ya Mahama barafashwe n'ikiza cy'umugera wa korona, nk'uko ibitigiri by'ikigo cyitaho ubuvuzi RBC kivyerekana. Gusa Andre Vuganeza atwara ikambi ya Mahama agaserukira ubushikiranganji bwita impunzi Minema, arashima ko ata benshi bahasinzikariye nubwo hari abahasize ubuzima. Arahumuriza ko naho abagwayi basabwa kuguma mu nzu batanduza abandi.
Ni muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha gipima COVID-19 kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 26 muheruka kubona. Abo bantu bose rero ubu barwariye mu rugo, kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo, kugira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize.
Nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri komunite babana?
Oya, ntabwo babanduza, kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe, tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango, bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi, kuko uwo muntu buri munsi asurwa n'umuganga, hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima, twasanga yarakize agakomorerwa, noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo. Ariko akenshi duhita tubyutsa dosiye yo gutaha akitahira. Ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID, iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi, abantu bose bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba, ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba, ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba, kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari. Hanyuma nta kabari gakora, nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka.
Ubu winjiye muri iyo kambi usanga impunzi zose zambaye udupfukamunwa, hari n'ibibanza byinshi byo gukarabiramo. Ikigomezo Shalom nicyo catowe ngo gikore udupfukamunwa bambaye. Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo gifasha impunzi arabishima. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bigaragaza ko impunzi nazo nyene zizegwa, kandi bikagaragaza ko impunzi nazo zifise icyo zishoboye, kuko zimwe muri izo mpunzi zirimo ahama arizo zishona ubwo bupfukamunwa.
Kenshi impunzi bama bibaza, bamuvuga nk'umuntu aje kugorana, aje gusaba, aje gutega amashi. Badufashe nk'abantu baje kushira hamwe ingufu ngo bakore ibikorwa birama bihanikigwa ku bandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo ryashira hamwe mpunzamakungurira ba impunzi, ngo niryo ritegerezwa kubavuza, niryo ritegerezwa kubagaburira, niryo ritegerezwa kubigisha. Nibavuga ati bagende muri iryo shirahamwe, bavuga ati turafise ubwenge, turafise amaboko yo gukora, twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora, kuko turi abantu nk'abandi ntitumugaye. Nuko baje kuraba, hanyuma bakadusaba ngo dukore eshantiyo tuzibereke. Babona rero kudushyira kuri urwo rutonde, kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku, ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore. Urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'ikigwa kuri ayo mashyirahamwe yose y'abagira neza, kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa nizicare nga. None twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi mpunzi zifashe izindi mpunzi zishore n'ahandi, tuzobishyira ku isoko biriko etikete ya Maison Shalom Elite. Nabwira nti nta mwuga udakiza kiretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga. Rero ndababwira nti naho muba mufise amadiploma hanitse, reka mwitunge, kuko ngaha mu ikambi abantu barakeneye kwambara mubarire uniforme, muzozishora muri yadra. Ni byiza rero no kuri abo bazukura mu kibo, kukubera imaske twebwe twayishize imwe ku mafaranga 800. No nibaze nko ku munsi bakoze ama maske 2000, nibazosubira kwama bazirinze bazoshobora kugumana iteka naho boba barahunze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
No mu gihugu cha Tanzania ikiza cy'umugera wa corona kiriyo yamaraha nko mu ikambi zitandukanye za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu, ico kiza bacumva ku matwi gusa. Ico bikoze ingaruka zozo ntizibuze, bemeza ko batakironka n'ingene baja gucingero kubera ikambi zugaye n'amasoko y'indana kaba yarugawe.
Ko atanabaza kutubara ati nimwirinde corona, ati nyamara bimeze kunuku nuku. No bufukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye imbere abantu bigira kuri kwamye cyesa, abantu bakarundana bakaramukanya kuri kwamye jembo nayo ukumenga berikaza iratumara twebwe nta gisivye.
Mu bisanzwe twebwe ntitubona ukuntu corona twavuga ngo irikingiye, kuko igihe bavuga ko corona ari nyinshi cyane twarabonye amashyamba atandukanye yarazanye ibintu byo gukarabiramo, irazana amasabuni, baraduha n'udufukamunwa, ariko gushika ino saha ivyo vyose vyaraheze. Hari udufise impungenge nk'izo, kuko umwana umwaya mu makambi dushobora kugira ikibazo kivanye n'iyo ngwara. ingwara kandi narijya bavuze leta Tanzania yavuze ko atabantu bo kwiyugara abantu batokwiyugarana ngo baje mu byo bita quarantine abantu bumva ari gukora ukuri kwami
ku kintu cerekeranye niyo ngwara ya corona iraduteye ubwoba cyane twebwe abantu b'impunzi kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umanyi wari wo wose none hano nta bintu by'ibikoresho dufise yerekeye nk'utudumu utudobo agasabune gucyo
yowe ni turasaba ko yoduha ibikoresho byo kwikingira iyo ngwara ya coronavirus kaduha ibikoresho byo kwikingira ku munwa no mu ntoke ikaduha n'ubudumu tugashyira ku mabarabara no mu mihana n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire agerageza kutwigisha ingene twoyikingira mu bw'ibyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira urabona hano amahera turonka ngo tubigure tutabifise rero ntibyoshoboka ingene twoyikingira
kuko dushya impunzi birashagoranye twegeranirijwe hamwe kandi nta bantu bariho tubona bashobora kuba bodufasha mu maguru mashya kugira ngo ntitwandure uwo mugeni
ntabwo leta ya Tanzania tuyisaba yuko yoza n'abaganga bakomeye hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishitse mu mpunzi hoho ko bukuri gita
twereje twasaba amashyirahamwe atandukanye yuko yongera katugarukira ku bijanye no kuduha udufukamunwa kuduha amasabuni ariko kandi bakaza baragenzura uruja n'uruja kuko kare hariho ibipimo bitandukanye abantu barapimwa abantu baravyitaho barakaraba ariko ugiye kuraba ku mantuze yose atandukanye nta kintu na kimwe kiriko kirakogwa rero tukagira impunge ko umwana n'umwanya rwego dushobora kugira ikibazo bivanye n'iyo ngwara hamwe yoge inda yaduka ikadushikira narije abantu benshi binjira bava mu Burundi ari benshi baje mu makambi tugasaba leta rero n'abajeje intwa ko boshobora gukurikirana ico kibazo uba badufashije
muri iki gihe ico gihugu cafashe nkankama ico kiza ndetse umukuru w'ico gihugu umufasoni Samia Suluhu Hassan akakira incanco zitanzwe n'igihugu ca leta z'umwe bwa Amerika izo mpunzi zisaba guhabwa ibikoresho byo zifasha kwikingira ndetse n'incanco zikazoshikanwa mu makambi y'impunzi
icya mbere je mbona cyokogwa nuko zibiri ruja n'uruza mu nkambi kuko umuntu arava i Burundi ukazubona ari mu nkambi umuntu arava handa akava ikigoma akava Dar es Salaam ukazusanga ari mu nkambi umuntu yava he kumva ngo atari mu nkambi nta ruja n'uruza rero ruzibiwe ruhari kubera nubwo ugenda ukavuga ati nyamarujya ndamubonye yarahungutse yongera aragaruka naho twara polisi uzubona agaruka mu kanya gatoyi baca bamurekura none we wumva yuko ngahumva wumva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruja n'uruza rurenze hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi y'ugukaraba bagashyira ibituo byinshi by'ugukaraba abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba abantu bakaronka ubundi bufukamunwa eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko batwitayeho nayo ubundi uri kurazunguruka nubwo woza ubunyene mu nkambi ukazunguruka ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu bya korona bihari womenga nta n'iyo ngwara iriho
naho hatoba ibyo no mu buvuzi busanzwe bufasha impunzi ngaha nta kino na kimwe badufasha n'umuntu niwe bagwaye malaria ntibamufasha na cyane cyane tugasaba yuko boduha nk'udukoresha two kwikingira nka cyane cyane nka kujya ku ntwa tubyo ngo dukarabe isabune bakadufashisha ijya sabune ya omo bakaduha tujya dukoresha dusanzwe bakoresha mu bantu bikingira impuze ya iyo corona nka cyane cyane nkaho tugenda kugenda turakunda kugenda ahantu hikoranayo dukunda gupokerera injya iyo turiko turareba rero ubufasha bwo kuntu kwirinda corona tubona tanti kintu na gito cyo dufasha ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarariye ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro
dusangira ijambo
no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariyo intambi z'abarundi irusenda ingengo zo kwikingira COVID-19 ndizikurikizwa nkuko zimwe mu mpunzi zibivuga
bavuka mu ngombwa barahuhimiriza kugambara ntibabikurikirana ko tubwambaye twese nubwo tubwambara ifyeri rumbushira munsi y'agasakaro ngo kitwagurambaye gafukamunwa ntababikontorora abiyo mirongo dutonze turegerana kuya zantambuko bavuga ntazihari kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda nifya bindi nyine kandi byo batwigisha ko byo bikingira corona rero ibyo mbona mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa Imana ni ikidukingiye nane kugira ngo ufatwe nk'umwe cyangwa babikoho na twese rero twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye nabijya bitigiri basigura byo kwikingira bivuze coronavirus babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe
nkaha mu nkambi uravye abantu ukuntu ikambi ri sur peuple cha tubona ko ikambi hariho ni chance yo kugira ngo icyakiza kihashike byoroshe kubera hari abava hari yabagiye kuhiga ubuzima bakava mu mihinga itandukanye bagahurira muri ya kambi rero bamaze kuza uravye ukuntu abiwabo babakira babakirana igishika cishi cyane atakwiyumvira yuko coronavirus ishobora kuba ije izananye nabo bantu bavuye hanze y'ikambi rero yinjiye mu nkambi binjiye mu nkambi ukacubona ko hariho opportunité ya yangwara kugira ngo ibe yo kwinjira mu ikambi byoroshe
yukuri iyo ngwara turayumva ku maradio ntiturayibona kuntu twongaha mu nkambi ya Rusenda nkatwe tuyikingira tubona nko kutiyo turi mu mapokezi batubarira ati dukaraba amazi twambara dufukamunwa ibyo ni byo twovuga twebwe nka mu nkambi ya Rusenda twari dukoresha mu buryo bwo kwikingira iyo ngwara gusa ntiturayibona ntituzi ngo ifata uku ntituzi ngo izana nahe ubwo rucancu turumva ko baruvuga ariko ntago turabona kandi naho twaba tugumva radutera makenga none twumva aho hari ingwara ho nyine barasigana kugira ngo bagwakire nka twebwe nk'impunzi zo mu nkambi ya Rusenda n'ukuri kugira tugwakire turabona ko dutera makenga twosaba ko mbere yuko banza kuduhugura rucancu bo banze bakatwereka karorero bonyine mwabo baruzanye basa kabaro bahera ko mukwikingira hamwe natwe akabona kuducinza natwe tugakingirwa uko biraduteye amakenga hamwe hamwe twumva ko bishobora kuzamwe nk'ibintu by'ikidodo hano twumva ko nabaziteye ahubwo mengo ni yangwara baba ariko barasansibiriza bayinjiza mu bantu ibyo biraduteye amakenga mu nkambi yacu ya Rusenda
kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tubatwara mukanije n'abantu irema mw'abantu bihunde abavibuka bubararema abavaza buvira bararema mw'iyo soko rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko
ico kiza cy'umugera wa corona catumye mfungurwa bahabwa zigabanuka bigatuma ubukene bwugariza imijyango muri iyo kambi
Jeni batako ingaruka ari nyinshi cyane kandi nyinshi kuko icambere twohera kone kijanye n'ubukene abarefije bagize biturutse kukuba amashyira hamwe agaragaza gufasha impunzi kuma yidoga ko ifashanyo nyinshi zahora tuva mu bihugu byahora bitanga ifashanyo byasikiwe n'iyo ngwara bitewe n'iyo ngwara rero bigatuma ubufasha bwahora baduha bugabanuka amezi atanu amezi atatu amezi anagahera ntakiyo ndakimara ko baradufashisha aho ikigeretse ko kandi ndi ubu turafise n'ikibazo cy'abana basigaye batiga kugeza naho batubwira ko twashobora kubarihira amahera y'amashuri navyo ne bakavuga ko ubufasha bwahora buja mu gufasha abo bana kugira bige navyo nyene araho byaturutse
nibaza ko ako karanda katagifise ingaruka mbi kuri twebwe gusa badandaza mu ikambi ya Rusenda kagize ingaruka mbi no ku bandi badandaza bo mu isi yose rero nkatwe ngamu ikambi ya Rusenda natwe karatugize ku ingaruka mbi bivanye nuko ibidandazwa twahora tuja kurangura hari ibyo wasanga biva hakujya imipaka bijabuka ibihugu ugasanga umuntu bisaba ko yishikirayo imbere ya covid ariko ubu ntibishoboka ko umuntu agenda bisaba ko umuntu akora ama transfer y'amahera aho rero hari gihe usanga warungikanya amahera umuntu wayamurungikiye akakwihakana akavuga ati amahera nayo nabonye kandi amahera yamushikiriye ibyo byose ugasanga nibibazo rero natwe nk'abadandaza mu ikambi ya Rusenda cyo kimwe n'abandi tuvuga ko coronavirus twavuga ko ari ibyago byashikiye isi natwe turabibona kandi byaradusize mu ruhombo rukomeye
vraiment mbonako uburyo bwo kuyirinda bigoye bivanye nuko honyene bigaragara ikambi yacu biragaragara kumengira irakonje irakanye muri iyi minsi bivanye nuko ifashanyo ninke bice bigaragaramo rero ko no mu bijyanye no kwirinda iyi corona ata buryo buhari biragoye ko abantu ushobora gusanga ama structure cyangwa imigwi ije ishobora kubandanya isansibiriza abantu kubijyanye no kwirinda corona ibamike kuko ahantu abantu bashobora guhurira ari benshi nkavuga nko mu masoko usanga abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi mu bubare butandukanye ngahe wacu ahegereye nkambi no mu ikambi mu Rusenda ugasangana abantu ni benshi ibyo navyo bikaba biri mu byotuma mu gihe kayimwe yobonekana abantu nka bose hano mu Rusenda ko kwandura icyo kiza cya corona
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
no mu ikambi impunzi ya Nakivale mu Buganda ico kiza c'umugera wa corona kiravugwayo. Iyo kambi irimwo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine zituruka mu bihugu birenga cumi vya Afrika. Muri abo Abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe. Ikiraje ishinga izo mpunzi nuko ikambi yabo yugaye. Ikindi naco nuko hari abaronse incanco ariko bakaba bazironse kera nko mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka, ariko gushika n'ubu bakaba batararonka igice ca kabiri c'izo ncanco. Bakaba bafise amakenga yuko urwa mbere baronse rushobora kutazogira ico rubamarira, bagasaba igihugu c'Ubuganda gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR kugira ngo izo mpunzi zironke urucanco rwa kabiri, ico bita mu Gifaransa doze ya kabiri, kuko ariho urucanco ruheza rukagira ububasha bwo gukinga ico kiza c'umugera wa corona. Izo ngaruka n'amareta yakiriye izo mpunzi arazi ko zibangamiye abo banyagihugu. Mu Rwanda umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bwitaho impunzi Minema Kayumba Olivier yasiguriye Ijwi rya Amerika ko leta igerageza gufasha impunzi gukora imigambi mito mito kugira ngo izo ngaruka ntizibasinze kaze. Yongera ko babandanya no kuvugana n'imiryango mpuzamakungu yitaho impunzi kugira ngo icyo kibazo gikemuke. HCR ishami gishami mpuzamakungu ONU yita impunzi ku isi rivuga ko ribabajwe n'uko ikiza c'umugera wa corona catumye abafasha iryo shirahamwe bagabanya imfashanyo, bigatuma imfungurwa n'ibindi bikoresho mu makambi y'impunzi bigabanuka, cane cane ayari mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Yamara Tinageli, umuhanuzi mu vyo kumenyesha makuru mu biro vya HCR i Nairobi muri Kenya bishinzwe ico gisata ca Afrika, yabwiye Ijwi rya Amerika ko HCR riguma risemerera ritabariza impunzi kugira ngo agafashanyo gasubire kuduzwa. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ku Rwanda rwateye intambwe nziza yo gukingira impunzi mu ncanco ziriko ziratangwa. Ubu abakingiwe barenga ibihumbi cumi na bitanu, abenshi bakaba arabo mu bisagara. Gusa ubushikiranganji bwitaho impunzi bavuga ko n'ababo mu makambi y'impunzi atandukanye nabo nyene bagiye gushikirwa. Imbere yuko turangiza kino kiganiro, reka tubibutse ko ishirahamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi ryerekana ko igihugu ca Tanzania arico kirimwo impunzi nyinshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitatu, hagakurikira Ubuganda burimwo abarenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe, u Rwanda rusigayemwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine n'indwi, nayo Congo kikaba kirimwo abarenga ibihumbi mirongo ine na bitatu. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR gitaho impunzi risemerera risaba ibihugu bitandukanye kwitaho by'umwihariko impunzi kugira ngo nazo zihabwe incanco zo gukinga ikiza c'umugera wa corona. Inshuti namwe bakunze bi radio Ijwi rya Amerika, aniyo duciye dusozerera kino kiganiro dusangiye ijambo c'uyu munsi. Pierre Clavier Niyonkuru twari duteramanye, ndabifurije umunsi mwiza, mugiraho umubambo bahwe na cane cane mubandanye kwikingira ikiza c'umugera wa corona.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11,800.